Nzamba.
Nzambira samirana.
Amakuru na Eddy Claude Nini na Hatwe.
Ndabaramukije mwese mukurukira Radio Inzamba ingingo zigiza makuru yo kuri wa gatanu turi ku itariki ya 17 ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2022 nizo zizi urongoye igihugu ngo ntiyarakwiye gusaba ikigongwe kubera amakosa yabo arongoye ahubwo yo kurikiza amategeko bagahanwa Ije vugwanu nani RCP nyuma yaho mukuru w'igihugu yasenze kuri uwa kane asaba ikigongwe kumabiri ndongozi zikora amafaranga yova mu bagwiza tunga no mu mishahara y'abakozi ba leta yofasha kunagura igisata cy'indero ije ni bimwe mu byavuye mu nama kaminuza ibijanye n'indero yari maze iminsi itatu ikoranye nakamu ko gutabaza gategwa nurongoye ikomine gashika ruri mu ntarangozi yo komine ngo ntiriko irarangura imigambi yari yemeje ibyo bitegwa nuko amafaranga arenga miliyoni 200 yahora atozwa mu masoko hatakiboneka mukanya nido nido jano makuru
urakeneye kumenya makuru y'imvaho umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org
umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye asaba ikigongwe ku mana kubera amabi atandukanye avuga ko akogwa n'indongozi harimo ikorana cy'umugambwe CNDD-FDD kuri wa kane yariko wayimbaza imyaka ibiri amaze ku butegetsi urunani RCP ruhamagarira abarundi kuba intungane rukagwiyamiriza iyo mvugo y'umukuru w'igihugu kuko afise uburenganzira bwo guhana abakora ayo mabi idonido na Josephine Johnson Nkunzimana
muri cyo gikorane cyabereye mu ntara muramvya cy'umugambwe CNDD-FDD witiriye icyo gucima imana ku myaka ibiri Evariste Ndayishimiye ari ku butegetsi umukuru w'igihugu mu masengesho yiwe asaba ikigongwe ku mabi yose akogwa n'abategetsi b'igihugu na cyane cyane abirigwa barasahura ubutunzi bw'abandi Murunani rw'abarundi bahamagarira abandi kuba intungane baranegura iyo mvugo y'umukuru w'igihugu Gervais Nibigira icegera cy'urongoye ubwo runani asigura ko ayo majambo yerekana neza ko warongoye igihugu atazi gutandukanya amabanga afite yo kurongora igihugu hamwe n'amasengesho
Rwanda hoho n'amajambo yerekana yuko hariho kwitiranya iby'intwaro hamwe n'ibijanye n'amasengesho canke iby'amadini bwa kabiri nuko mukigo yirengagiza urenganzira ahabwa n'ibyiza shingiro ahabwa n'amategeko yandi y'igihugu mukuru w'igihugu ntategerezwa gusabira ikigongwe abantu bacumuye ku gihugu canke ku bantu ariko ategerezwa gufata ingingo yisunze amategeko arekurirwa n'ibyiza shingiro cyane cyane ikaba ari amategeko yose y'igihugu kindi ashobora kandi nuko tubona yuko yirengagiza nkana abo bantu bose rwayonye mu gihugu akaba baza ariko adashoboye kubahana ariko rero hariho abajejwe rero nabo gushyira mu ngiro amateko aba yatowe canke yatowe n'abashinzwe amateka canke yatowe n'igihugu cyane bizo shingiro rima uburenganzira budasanzwe gukoresha ububasha afise kugira ngo afashe ko abantu bagira amakosa bose mu gihugu bashobora guhanwa hisunzwe amategeko
ubwo runani rugasaba umukuru w'igihugu gukoresha nyabuna ububasha ahabwa n'amategeko mu guhana abakora amabi kuko asanzwe abizi amasengesho nayo akayarekera ababijejwe
ubujyanye n'indero amashyirahamwe akomakomeye mu by'ubutunzi asabwa kuzotanga intererano yo kunagura igisata cy'indero ivyo biri mu cegeranyo kivyavuye mu nama kaminuza yo kurabira hamwe ingene ico gisata co nagugwa abayitavye akaba barasavye kandi ko nabakozi ba leta boza barakatwa amafaranga kumushahara yofasha mu gisata cindero iyo nama yahuje abegwa n'indero kuva itariki 14 gushika itariki 16 uku kwezi niko twategura mugenzi wacu Beni Axela Khan.
Buri bimwe byapfunditswe muri iyo nama rukokoma yamaze iminsi itatu kubijanye no kunagura igisata cindero mu Burundi harimo kugira ishusho imwe muri ico gisata cindero uhereye mu mashuri y'intango kugera muri kaminuza. Ibyo navyo kugira bishoboke nuko abo bose begwa n'igisata cindero baba barimwo bakagira n'uruhara rukomeye aho ngo baheza bakagira n'umwihwezo ku minyanyuro zose zabaye mu gisata cindero kugira ngo barabe agahaze maze gakosogwe. Abitavye iyo nama basabye kandi ko hokorwa amatohoza ku barimu bigisha ivyigwa badafitiye ubumenyi kugira ngo basubirizwe n'ababishoboye kuko navyo ari intambamyi ikomeye ku bijanye n'ubumenyi. Ku kibazo kijanye n'inyigisho zituma abahejeje amashuri baronka akazi bitagoranye, muri bimwe basaba harimo gutanga inyigisho ku bijanye n'ibisata bikomeye by'ubuzima bw'igihugu. Aha bakaba bashimiye ku vyigwa by'uburimyi n'ubworozi ku bijanye n'igisata c'ingenzi batibagiye ubuhinga bwa none bwo gutumatuma nako amakuru ico bita retike. Naho kubijanye no kunagura indero mu mashuri y'abikorera utwabo ikaco kimwe na ya leta, abari muri iyo nama basaba ko bagwizwa abakozi babishoboye ibikoresho n'uburyo kubijanye n'amafaranga. Ikindi kibazo gihambaye cyitwa n'abari muri iyo nama cerekeye ikoreshwa ry'inyubakwa n'ibikoresho byo mu mashuri mato mato ayisumbuye na za kaminuza. Bene kwitaba iyo nama rukokoma bakaba bifuza ko hoshigwaho ishusho nshasha inyubako z'amashuri no gusanura yasanzwe ariho kuva mu mashuri mato mato gushika muri kaminuza. Icyo cegeranyo kivuga ko hakenewe kubakwa amashuri mashasha kuva ku y'intango gushika mu ishuri shingiro. Guteza imbere amashuri y'imyuga atuma abayahejeje bikorera imirimo yabo nayo arakwiye gutezwa imbere. Kugira bishoboke nuko ibikoresho by'abanyeshuri byaboneka bitagoranye kandi ku giciro kitavuna. Aha bakaba basabye ko ikigo gikora ibitabo by'abanyeshuri LPP cyoronswe uburenganzira bwo kwishikira ku masoko yo hanze kugura ibikoresho kitarinze gusaba uruhusha leta. Naho ku kibazo kijanye n'ubushakashatsi n'akanovera mu gisata cindero bifatiye guteza imbere urwaruka, hasavuga gushyiraho ikigega cyo gufasha urwaruka mu migambi mikuru mikuru ya leta ijanye no guteza imbere urwaruka. Igisata cindero ntigishobora gutera imbere ata buryo bubonetse bujanye n'amafaranga. Abari muri iyo nama bakaba babona ko amashirahamwe akomakomeye akwiye kuza arakwa amafaranga yo gufasha mu gisata cindero, reka ngo n'abakozi ba leta barakwiye kuza barakatwa buri kwezi amafaranga kugira ngo asahirize muri ico gisata. Babona kandi ko mu migambi y'iterambere ry'amakomine igisata cindero cogira uruhara rukomeye.
Inzamba
twandandiriza amakuru yacu twateguriye mu buraruko bw'igihugu. Amafaranga ari hagati miliyoni 222 niyo komine gashikanwa iri mu ntara ya Ngozi ihomba ku kwezi. Ni nyuma yaho hafatiwe ingingo yo kugara amasoko y'inka, impene n'intama. Musitanteri w'iyo komine avuga ko byo byatumye ubutunzi bw'iyo komine butumbagira, agasaba ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi kugwiza incanco zo kurinda ibitungwa iyo ndwara. Ido nido na Pierre Gahungu.
Musitanteri wa komine ya Gashikanwa Theophile Nibizi amenyesha ko ibice 70% by'ubutunzi bwa komine biva mu isoko y'ibitungwa iri ku mutumba wa Mururi, aho basanzwe bita mu byegwa. Kuva hasohotse ingingo itegeka iyugagwa ry'amasoko y'inka, impene n'intama, ubutunzi bw'iyo komine bwarasubiye inyuma ngo kuko igenda ihomba ibice 70% by'amafaranga yahora yinjiza mu kigega ku kwezi ku kwezi. Umviriza musitanteri wa komine Gashikanwa.
Birumvikana rero ibice ngi mukijana bitariho cyamubwa ko ubutunzi bw'ikomine bucabuhungabana. Novuga ko rero hibonekeza uruhombo uri hagati y'imiliyoni 222 ku kwezi dahaziza kuri ya soko. Iyo bya komine byarahungabanye cyane, hari iby'imigambi cyane cyane yabwiza gukorwa cyane cyane umwana umezi aheza umwaka, kuko mu ntunganyo y'ibikorwa bya komine tuheza tugatunganya ibikorwa bifatiye ku byo tuzoro. Hariho ibikorwa by'iterambere byaziza kuranguka umwana umezi atatu cyane cyane ya nyuma bitagiye mu ngiro. Rero ushusanga utudukia tuboneka komine igwana no kuriha abakozi
atera kamu abasanzwe baterera mu migambi y'iterambere y'igihugu gufasha kugira ngo ibikorwa by'iterambere komine yari yiyemeje biranguke. Ubushikiranganji nabwo mu byo bujejwe harimo n'ubworozi akabusaba gukora ibishoboka byose kugira urushanco rw'indwara yateye ibitungwa ruboneke ibintu bitarayangara. Ni mu gihe iyo ndwara imaze kwibonekeza mu mitumba ine y'iyo komine, aho igitigiri c'inka zimaze gupfa kiri hagati ya 10 na 15.
Pierre Gahungu. makuru ajanye n'ubutunzi abadandaza ibintu bidakwije bisabwa ku masoko bazohora bahanwa cyamesejwe kuri wa gatanu n'umuyobozi w'ikigo kijejwe gusuzuma ko ibidandazwa bidafise utunenge BBN hari ikiganiro n'amenyesha makuru Severin Sindayikengera akaba atankarero kabazohanwa ni amastasyo atanga igitoro kidakwiye n'amashiramwe ahingura akongera akagurisha ibidandazo bidakwije ibisabwa kurikira umuyobozi wa BBN ni Severin Sindayikengera
inama baine kompozimesi na ibidandazo tugomba kugacha ko kugira tugira ababikora yuko tugira tugende muri deuxième vitesse dushobore kubahana nico kimwe n'abantu bafite amastasyo de sense amapompo bari babanyagihugu ifoke tugenda kuri deuxième vitesse tukabahana tukanazugara burundu abazofa turafite abantu bashora ibintu hanze keji baragenda batatu bajije bakagira ingorane ibi byose nivyo tubabwira kugira tubikore ari byo dusaba bitubisaba mwebwe tubisaba leta nico kimfite aja kubivuga twarumvise abantu batera ubwoba abayobozi bakijya kigo kubera bafite amatasyo kubera ibo bimporti twebwe tugiye tugasanga ntibimeze neza tuzobikubwira uko nyine niwe ashaka kudutera ubwoba ikigwanisho dufise nuko tugendera mu mucyo nigwa cyo kiwanje kandi ndibaza yuko umwanya nzomara hajya atamuntu azontera ubwoba ntera ubwoba kabu antera ubwoba sinzonatabaza n'abakuru tuca ngira demission igi
Perseverance Ndayikengera arongo ikigo BBN mukusozera aya makuru tubategure kuri radio Inzamba tugaruke ku ngingo nshasha yo kugabura intara z'u Burundi yakiriwe neza na Francis Rohero umwe mu bigenga bahiganiwe ikibanza cy'umukuru w'igihugu mu matora aheruka Francis Rohero amenyesha ko umugambi wari muyo yashize imbere agasaba ko abagiye kurongora intara n'amakomine bo abantu babishoboye kandi bagatorwa mu muco kurikira Francis Rohero
ningingo nziza bashoboye gufata kandi nibaze ko ari kintu biyumviriye bakaciga ko cyane gose iba ningingo itaje nk'ibishobisho mugabo ari ingingo batahura neza ico bagira bayimaze n'ivyo bazoyikurikiza nkaba nibutsa ko gufata ingingo ni kimwe kumenya ico yikoza naho ni kindi ubwa mbere biragabanye bimwe bita l'ordre administratif murazi umuntu aciye hose ahahura asanga umengo harabategetsi abita abategetsi ugasanga ni benshi bakenera ibicanke biriya impapuro nyinshi ituma abantu zidindiza abantu mu bikorwa barimwo aho uciye hose mu kagwa igatonyi ugasanga hari umuntu agaba aho hose ibyo byose urumva bica bigabanuka igihugu umuntu akumva ko asanzukiwe kuja kure ku igihugu cyari cyuzuyemo imbibe aho uca hose nengo hari umuntu ahiganziye ibyo biragabanuka cyira kabiri no kuronka intara zagutse aho ahakorerwa ibikorwa binini by'iterambere hamwe uri kuragira umugambi umengo ntiwimiriwe urafisi ubushikana hama leta ikagira ama investissement komeye mu byo gushora amahera y'igihugu mu migambi minini ihuza abantu bavi kure na kure ikindi naco nuko abarundi bariko baraja mu cono kwita tudumvidumbi sectarisme aho akantu gato gatume ngo bose bashaka kugira biyite biyitakagwe biyitakagwe ukabona no muri no minsi havutse ibintu ba cooperative ibihumbi n'ibihumbi ataco yo bamaze aho kugira imigwi minini y'iterambere ihuje abantu benshi mu bihinda binini binini ivyo rero nizo ntahura bimwe bizana ico bita ama ferme de production haba mu vy'uburimyi haba mu vy'ubworozi bikaba ibintu binini bishogwamo amahera y'igihugu kugira ngo bikore atatu dumbi dumbi tukutukwi abantu mengu turimo nibaza rero yuko ibyo iyo bikozwe neza bidutuma tudasubira kwicuza kuko bidakozwe neza ejo hazoza abandi basha basubira kwagura intara muri ibuka intara zarigeze kuba nke haba baziyongereza haba bazigabanya nitwakoma rero muri uwo mukino ni byiza yuko umuntu afata ingingo nk'iyo abazica agomba kuyimaza mu by'ubutunzi bikagira akamaro
Francis Rohero nino kuri iyo nkuru duciye tusozera ko amakuru twari ko turabashikiriza mwakoze mwebwe mwese mwaduteze iyo mpi mukamwashikije na jewe Eddie Claude nazwe abifurize kugira ijoro ryiza ayiwaye.